VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. VOA. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Fashima cyane cyane cyangwa ngangi bagoma bandanye n'ubwo bagoma tugarukira atari iyi minsi nyine byabaye nk'ivyagoranye ndupapuro kuhivuriza ko bahora batuturumikira none nk'ubu twaheze mu kwezi kw'icumi kuri uyu mwaka uheze.
Uwo ni umuyobozi w'ikigwate cy'amahoro cy'Inyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi mu Burundi, avuga ko abantu begeranijwe hamwe muri icyo kigwate batakibasha kwivuza kubera amakarita yo kwivurizaho leta yari yarabahaye yarengeje igihe cyayo. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikibazo cy'abasore b'abatwa batabasha kubahiriza amabwiriza ya leta ngo barongorere mu nzu zisakaje amabati bitewe n'ubukene, turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye muri aya makuru yibanda ku Burundi. Abasore b'abatwa bo ku mutumba wa Mukoni muri komine n'intara ya Muyinga ntibarimo gushyira mu bikorwa icyemezo cyafashwe kibasaba kurongorera mu nzu zabo zigomba kuba zubakishije zisakaje amabati. Mu gihe hashize ukwezi buramatari w'intara ya Muyinga atangaje iyo ngingo, abasore b'abatwa bavuga ko bakennye cyane bigatuma batubahiriza iyo ngingo yafashwe. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kubaka inzu nziza isakaje amabati imbere yuko umusore yemererwa kubaka ugwiwe ni umwe mu migambi y'iterambere intara ya Muyinga iriko irashira imbere muri uno mwaka. Aline Mana irabarusha buramatari w'intara ya Muyinga yashikirije uwo mugambi umukuru w'igihugu ku munsi wo guhimbaza ubumwe bw'abarundi. Buramatari w'intara ya Muyinga amenyesha ko ubutazoba yujuje ibisabwa azorindirizwa kuraganishwa imbere y'amategeko.
Twatanguye guhimiriza ko uwifuza kubaka ugwiwe yokubaka inzu nziza naho yobano akayisakaza amabati canke amategura, akaba afise akazu ka sugumwe keza gafise honyora ukarabe kandi akaryamika umugeni wiwe ku mudo acyo mu gifaransa twakwita materi. Utazoba ashoboye ivyo ntazoba aragera azoheza abandanye imyiteguro.
Abasore babatwa bo ku mutumba wa Mukoni muri komine ya Muyinga n'intara ya Muyinga bavuga ko iyo ngingo idashoboka iwabo muri bino bihe.
Atwebwe banabo nikora babatwa ndazi uko abo basore ibyo bintu bitazobakundira ntibazobironka kuko babuze nayo bajya babura rasiyo. Rumva rero umuntu yavuze rasiyo y'igihumbi cyangwa icy'atanu ukatuza kumutuma inzu irengeza ibihumbi amajana n'amajana, aho urumva icyo gikorwa nicyo bakimubereye.
Mpamba ibyo bintu nyine notsa mpeba gutera umugore notsa ibyo bintu nenge urumva icyo ni ikibazo gikaze kwe turabura n'ukuntu twojyama ariho kubera inzara ariho.
Iyo ngingo ya mbere iherekezwa n'iyindi isaba abanyagihugu bose kurangwa n'isuku ryo ku mubiri, inyambaro nziza.
Turifuza kandi ko urugo rwose rurangwa n'isuku gihe cyose, haba mu nzu, imicungararo y'inzu, mu nyambaro, ku mubiri. Mbere turifuza ko atamwe n'igihugu yosubira kugenda atambaye n'imiburiburi vya birato batazira yebo yebo canke ikambambiri.
Abakenyezi babatwa bavuga ko atangingo yoshobora gutangira umusore w'umutwa kurongora.
Umutwa atarongoye sibura atarongo ntazo bakirongo azova zorongorwa nk'uko nyine bazaguma babona bagoma barongoka baba mu byatsi nyine none boheza bakagira gute.
Ariko ntazorongora biciye mu mategeko.
Biciye mu mategeko? Oya, biciye mu mategeko nabyo nyine nk'abatazobisogora.
Abasore babatwa bavuga ko byoshoboka nka leta canke amashyirahamwe ibafashije.
Tufise nyene ubuzima bwa kwibera mwizo nyene zacu nyene kandi tukirarira nyene ahantu habaye twamenye none wumva icyo kintu ziyo mata twayikura himamba ni mate igintu igurwa amajana n'amajana abiri ayo ntayoboneka tubura n'igihumbi cyo kuguramwo n'ubugari kwe mpamba nkanze bo bakunyubakira ibati nyene Temba muri nyakatsi ngwijya nubuhiri ngenda ndibwitwa keze mu nkicyari kinyoni.
Ikirate cyo cyo mugabo arayifise.
Yoho utwo ntora tora ntubona ka utwo mu myapfu. Utone itwa mu myapfu mutama twara botse.
Emwe abatwa babaheze kurongora emwe boca barekira boca banyina basore bo ngaho kubera ico kibazo atarete bifashe mu ruhara nta bandi bantu bo bishobora.
Mu ntara ya Muyinga imiryango itari mike yabatwa iramaze kubakirwa uburaro bwiza. Icyo gikorwa cyarangwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu World Vision mu bice risanzwe rikoreramo. Tubibutse ko ingingo yo gukeburira abasore kubakira izabo mu nzu zabo imaze gufatwa no mu ntara za Bubanza na Makamba. I Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze kuri iyi nkuru. Abanyagihugu begeranirijwe hamwe mu mugambi wo kunganisha abahunze hamahungiye hanze y'igihugu n'abahungiye mu gihugu hagati cy'u Burundi ahitwa Inyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Bavuga ko bibasiwe n'indwara zitandukanye kubera ubushobozi buke bwo kwivuza. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidel Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Kigo cy'amahoro cy'Inyakiga cyatanguye mu mwaka w'2008 mu kwezi k'umunani. Intumbero yo gushinga ico kigwati kwari kunywanisha abahungutse bava hanze y'igihugu n'abasigaye mu gihugu ariko batekeje izabo bagahungira hagati mu gihugu. Kuva ico kigwati gishinzwe ku bufatanye bw'ishyirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi hase hamwe na Leta y'u Burundi, aba muri ico kigwati bagumye bahabwa imfashanyo na Leta y'u Burundi mu kuvuzwa. Bari barahawe agakarata bivuriza ko carte d'assurance maladie muri mu gifaransa kugira ngo bavugwe ataco batanze. Ariko ubu haraheza amezi atari make aho karata karata ya gaciro. Burege ya Mameruto umuyobozi w'ikigwati cy'amahoro cy'Inyakiga aratubwira uko ubuzima bw'abajejo kuyobora bwifashe.
Reka kuri mwifashanye mu kwezi kw'icyenda ariko mugabo twashima cyane turakingira gushyikira ngandi bwaguma bubandanye nibwo bwaguma butugarukira atari iyi minsi nyine byabaye nk'ivyagoranye. Ndopapure kuhivuriza ko bahora batuturungikira none nk'ubu twaheze mu kwezi kw'icumi kuri uyu mwaka uheze ahamareze twembeje ariko wabaye mwitara bamwiza akaba muzima muduterera kamo kumbure nkaha nyine malaria zaturembeje ni benshi harabaja mu bitaro harabagenda bamwe ku munsi hari naho ijoro ryose baratwara abibondo baba.
Mamerito Buregeya niyigiza kuri ikibazo cy'ikigoyi mu kigwati cy'Inyakiga muri komine ya Butaganzwa intara ya Ruyigi.
None ko mbona umuntu amaze kudutwarya n'umwumiro heza gacyaye yumangana nyine birashoboka biravana mu nsanzara nyine.
Ivone Bahati icegera cy'urongo ikigwati cy'amahoro cy'Inyakiga aremeza ko ubukene bw'ibifungurwa buriho yitanze kwa karorero nk'umukenyezi areza abana atari kumwe na base babo.
Cyo gufungurira abana ndiruka pe nkaruha nkemera kuruha nyine ngacumukura mu buryo bw'ucingero cyane nkiruka urumva buryo ntibungana. Hari abagerageza kuba bishoboye ugasaba kati mu babanyi nk'aba bantu twasanze hino bafise amatongo akaguha nk'akantu karima ugatera nk'isorori zitatu canke zitanu bikagusahiriza rero iyo vyeze urashaka gufungura nk'ukwezi kumwe canke amezi abiri ugaca ubandaniriza kukazi uracingera usuma bongereza. Ariko navyo nyine si vya bose ababishoboye nibo bake.
Bamwe murembeje na malaria mu kigwati ca Nyakiga bari ku musego mu mazu yabo kuko babuze uburyo bwo kwivuza. Aho bari ku musego bibaza ko bagwaye malaria ariko ntibayipimwe kuko babuze amafaranga yo kuriha kwa muganga. Kapitoli namvuye kure twamusanze mu nzi we ajyamye mu muryango w'inzu aratubwira uko yiyumva.
Ndasebwa nkadaho niko ndadaho nkadaho ibintu bisa n'ugwati nyene tuyimvya malaria nyene.
Waragiye kwa muganga?
Nagiye kwa muganga, muganga ntacyo bimariye. Nari nk'ubu ndashaka icyo njya nkabura icyo ndakiguramo, nkabura amahera yo kujya kubirondera. Nari nta gafaranga noronka rero. Nibwo bitaro naho byarase, none birananiranye n'ukuntu noshika. None ndahifuza nkahabura. Aha nyine ndarembye n'ukuri ngaha ntawo bishobora.
Abdallah Hassan buramataru w'intara ya Ruyigi avuga ko abanyagihugu ba muri ivyo bigwati bifashwe mu nda n'ubushikiranganje bwo gushigikirana bokura amaboko mu muzu kugira ngo ntibame bazerinze. Twarondeye aho umushikiranganje bwo gushigikirana ariko ntitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kuri ico kibazo. Muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Yeah. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tushimire mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana tugejeho inkuru mumaze kumva tuve rero mu Ruyigi tujye mu majyaruguru y'u Burundi mu ntara ya Ngozi mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze nanone atubwire ingamba zafashwe mu bucuruzi bw'amata mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abaturage no gushakira komine Ngozi uburyo bwo kwinjiza amafaranga
Mu gisagara cya Ngozi amata ari mu bintu bihurumbirwa cyane cyane mu miryango imiryango myinshi yahora ikamisha ku borozi abandi nabo bakayagurira kuba yarangura kuri abo borozi nyene komine Ngozi herutse gufata ingingo yo guhagarika gucuruza amata muri ubwo buryo abafise amata bagurisha basabwa kuyashora ku bigo byategekanijwe kuyegeranya mu mugambi Prodefi iyo ngingo ntiyaguye neza na gato aborozi basigura ko bariko bakora bahomba
ingingo ya mbere nuko bavuze ngo ubugere no gufata inkari yo yose ikamwa ishora amata kuri Prodefi yigira kabiri nayo aho umuntu ahisanzwe yishorera ku bintu ze ku giciro ane ashimye hanyuma bagaca agacahaye ba utarariye kubipfanye nuko bamufashe bamutiye kwashorera twibwa twashora ubwa mbere twashora ku mafaranga n'amagana indwi ubwo kuri Prodefi nayo ivuga yuko tegerezwa kuba twikwirito batugura amafaranga atarenga amajana 330 Kadusanga rero twebwe turiko turahomba kandi inka idusaba ibintu byinshi ko duharuye inka uko nti igora inka igwaye kugeza mu munsi urumva igusaba amafaranga ikomeye naho tegeza kugusaba ivyatsi umwongere nawe utegeza kumemba amahera ya buri munsi we buri munsi
uwo munyagihugu yaratunzwe no kudandaza amata yashorera mu miryango yo mu gisagara cya Ngozi akabaye yarangura ku borozi bo muri komine ya Busiga avuga ko gushorera ku bigo vya Prodefi bimusiga mu ruhombo
cye nkaje natangwe ndangura bakamye bi wacu bene nka nyene mukabo wonya kubera mu mugambi wa Prodefi ubu nta muntu bikunda kwarangura amatango arishoreye azanye ino mu gisagara cya Ngozi ubu ntibakwemerera ubu bashaka kujana muri Prodefi nyene ubu bonye bakwemerera ko erufashwe n'igitasi kiraki n'agashokindi mu minsi batari bwatubuze gushora na ronka amabita 5 iritirijana wasanga niko ndajya kwijana kwiritira ariko ubu njya ku 30 kongera ndabihagarika nta kazi karimwe unyago heriye tariki nyene imwe ukwezi kwa gatatu Jesse nzosubira byampombe n'amahera bari bamfitiye abona ha bino baba boss barase kuyama kubera na cyenda bacira ko kandi nanjye bitavuye kuri jeyo
naho komine Ngozi ikora ibishoboka byose kugira iyo ngingo ije mu ngiro benshi ntibarayitahura bemera gucungana kugisho na komine mu kuyashora
oya twepe ntituratangura gushora kuri Prodefi
muce mu bigenza gute
amata yacu yarakiduga Ingozi yo twatanguye kuronka isoko y'amata
yatwara gute
twebwe n'ubundi barazungagirika mugaho kubera nka jewe uwo nshorera arungika umukoza yatora hamuhira ayajana ku rupango rw'iyiwe n'uyinwera so udandaza
uwo mukozi biramworohera
uwo mukozi bimworohere birikwa barabashwiragiza umengo bashoye ibintu atakamaro bifise ego umengo na maforode bamwe bashora urumogi n'amakawa gucyo mu Rwanda
songa mbere rajabu mustanir wa komine Ngozi avuga ko komine arongo yafashe iyo ngingo kumvo zitatu ubwa mbere Mustanteri wa komine Ngozi avuga ko ingingo yafashwe ku mvo z'isuku no gukingira amagara y'abanyagihugu banywa amata songa mbere rajabu asigura ko amata yose yegeranyirizwa mu bigo by'umugambi Prodefi kuko ari byo bifise ubuhinga bwo gupima amata ko ameze neza ni mu gihe aborozi n'abarangura amata bahora bayashora adapimye nk'uko Mustanteri abisigura ubwira kabiri Mustanteri wa komine Ngozi asigura ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo na komine ihatorera koyoko ngaha songa mbere rajabu avuga ko komine ironka amafaranga 3 kuri buri litiro ry'amata yegeranijwe mu gihe ataco yahora ironka ku mata yose yahora shoka mu gisagara cya Ngozi ubwa nyuma Mustanteri wa komine Ngozi avuga ko naborozi bagirira icizere ibigo byegeranya amata Songa mbere rajabu asigura ko komine yobafasha mu kwishuza no mu gihe byoshika bagaheranirwa abegwa niyo ngingo batanayishimye basaba ko komine yobagirisha inama kugira bumvikane
nibaze tuje hamwe nibumve cyo twumvikane twagihuriza duheze amata tubahe tunezerewe nabo banezerewe atango ngo akataka ngo kari hagati yabo natwibye
Songa mbere rajabu avuga ko iyo ngingo bayumvikanye ko naborozi imbere yuko ija mu ngiro Mustanteri wa komine Ngozi amenyesha ko abitashimishije bagizwa hanini n'abaranguzi abo nabo songa mbere avuga ko bahora bagurira amata aborozi ku mafaranga y'intica n'ikize bakunguka umurengera Mustanteri wa komine Ngozi asozera amenyesha ko arakunguko kuborozi Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco nongere ngushimire kuri iyi nkuru ni Radio Ijwi rya Amerika no mwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
bakunze bikiyago cha politike ntorere kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuva ati mu 22 yemera. None wakwemera icyo we utaze. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe n'uwitwa Kobako Gaspar. Tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro. Twafungiwe Dar es Salaam. Baradupfunga. Hanyuma hajye bariko baradukubita inkoni. Niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye. Ni mutubwire icyo mushaka ko twemera. Ngo ni mwemere ko muri abasoda kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Turabwira twebwe
muti turiwo
turaba senate defdet twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasoda kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga. Twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko tugwana na leta. Twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye. Kushikaho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ivyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira Burundi. Urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaja
mbagunye babakumiye
twagunye dukumiriwe sharabwira tuti ibyo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako. None muzoyashira mu ngiro mushire mu ngiro ivyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye buraya. Bafashe nkanyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano agaruka intambara ahagarika iyi iyatarimwe. Nje tumubuye zusome no muri amasezerano y'Arusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana. None uva yarabasezerano y'amahoro vy'ukuri ucu mucamo muri amasezerano nyene mucamusaba
kubera batagize bati turategetse yuko
canke bati twe turahagaritse. Kugaba bavuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara. Uca umva ko hatari hagiye mu biganiro abagwa. Koko ubyandi mu masazara rushage dubisome. Birimo biranditse neza n'ibintu byibonekeza. Hama rero birabana nako yashira mu ngi none. Sinva cyumugari mu kirundi ngo nta usomera indo rivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara. None ivyicara bo babigabangana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera. Kwaje gihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri harabize igisoda cha leta nabizeye igisoda cha CNDD-FDD. Urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande kw'igisoda cha leta cha ukaba ku ruhande kwa CNDD-FDD. Canye kuri FNE ataraho ntacho washobora kuvuga. Ndico bituma bacha babona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nivyo rero babizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mu Rwanda kandi mwarabonye uko gihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse twabonye ko bica bihagara bica bihagara rwo nyene kubera abahaganiriye koko abagwana.
None ufatiye ku biganiro kiravuga no munsi muri CNDD-FDD mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bapiye kuza mu biganiro abarundi bwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere bwo ntosubire kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabananiye
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye ne byagarutse cyaje sigi nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka akabisubiza none cyo gihe gihugu cyaje kwitwa gara
uvuga rero ko bajya
rero baratembagaje ubutegetsi utembagaze ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo some mu bitabo vy'amategeko mpuza makungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuza makungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuza makungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza ko bavyose imateko muza makunga aravyemeza biranditse neza nuko ntaza document birimo ni document yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga vyose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kebwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro vyo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cigihugu cyane ivyo naho bisabisana nabijya vanga ibiganiro vyo guhagarika intambara genda urabeje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana numurongo umwagarukira ko nundi uwundi agarukira ko uburiho kuko baravuga ati haje nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana ntareti hinjira ihinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'Burundi ntigakontrol mugamo gihe cyacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacivuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira uBurundi ntitubukemwe kabiri mwewe muza ari cyo gipande mufise natwe cyo dufise tubiteranye bisubire bibebe kimwe
ariko murindiriye ivyo nimo nako muza mwindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
aha rero twiyumvira yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyane mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro vyo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca vyuka ati nanje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacyabare byo biganire uri kuravuga hagati yabagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nka kujya umwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa cyenda vise ngora ni ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni rekanda bivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yatuririwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe
yasahuye radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicire je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ibyo bintu ni mushake mbonye cha rugufa narapfuye reka rero jewe ndabikore cha wimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nda bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo ontoje n'umushobora kumvikana ingene bahara hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko abo rero bavuze atari gihe no harongera kunguko mugaba atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehe ngaba barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashikana 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutungane kuburyo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi zikibizizwe mu makungu zabikoze hagaragara ta nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imera inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkubo bakavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvye iracurubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twungukiki nkajya ruho zubona yari cyari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba atrabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangano kubaza bahashe nkabura bona baheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko ni uri leta ni uri umuvyeyi hajya rero leti chaze guma yigu kumwakuza gushika usanga vyahetse mukumye bigira kagara barugando kibaza kugana na leta
ariko wavuze kare ugize kuvuga uti yinzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyari ntambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twigutronerwa no gutungana ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciwe n'imanza igihe cha leta yakiriyagi mugabo bakamuka
nakubariye yuko ibi byubu bidasa na bijya bya kiyagi kuko bugiye leta yanyi nato twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye mu igari twavuga tuti sawa kuvundi bo ku munsi umwe bari kigeze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tusha turataha kandi none twa tatu nagira yo duta urumva nkatwe twari duvisa duta mugiye gucacu none wewe amakungu ari kwemera ko burundi usha tumuca mu kabiri mugabo nabo nabe ne gihugu bacumuye ku gihugu erega nti bacumuye kuri leta
nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nkuko ari yo igaba igihugu mugaba bacumuye kubena igihugu none abo bene igihugu mbeka bo ko mutabe yumvirira abo gabahuye ni byago babateye abo bici wabantu baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabe yumvira mukiyumvira abo bani yombare nibo mwiyumvira muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu je nagira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico ituma tuvuga tuti bategeza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima naye ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabuta
cyari kiganiro Norele Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Shuti z'ijwi rya Amerika hano dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri isaha ku buhanga bw'ibyuma hari Inosa Kimenyi na Engineer Tenor Cornelius hamwe na Eugenia Mukankusi kuri mikoro mugira ibihe byiza mwumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.